Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Turi kuwa mbere ntwarantewe mu mwaka w'2023 mwiriwe cyite bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe amakuru yo kuri uyu munsi wa gatatu akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Harikiziga cy'umwigeme caraye gitowe muri komine Vugizo ni mu ntara ya Makamba. Uyu mwigeme bivugwa ko yoba yari yabanje kunyuruzwa igipolisi kivuga ko catanguje amatohoza kugira abakoze icaha bamenyekane. Ineguro y'itegeko iha ububasha amasentare guca no kuburanisha imanza zijanye no kurya ibiturire yaremejwe kuri wa mbere weze n'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko mwishyirahamwe Parseme babona ko iyo neguro ije kugabanya inguvu inzego zijejwe kugwanya igiturire zari zifise. Naye mukuru w'igihugu nawe giharanira intwaro rusange ya Kongo akwiye gushyira imbere ibiganiro hagati ya leta y'umuhari M23 bidaciye mu ntambara. Ako ni akamo yatewe mu ikete ryo kuri uyu wa kabiri n'abashingamateka batowe mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Muraza kumva ibiri muri iryo kete byose, kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhere mu bijanye n'umutekano muke. Ikiziga cy'umwana umwigeme caratowe kuri wa kabiri ni muri komine yavugizo n'intara Makamba. Umwigeme akabazwi ku izina rya Irakoze Sofia. Ikiziga ciwe kaba catowe mu murima w'ishure ryisumbuye rya Gishiha muri iyo komine yavugizo. Igipolisi muri iyo ntara kikemeza ko amatohoza yatanguye. Ido ni Ido na Pia Gahungu.
Umwigeme w'imyaka 20 azwi ku izina rya Irakoze Sofia akaba yari yabuzwe irengero kuva ku wa 23 Ruhuhuma. Irakoze Sofia ngo akaba yari umwana w'imfuvyi aturuka ku mutumba Mukubano muri komine Nyanzarac, ariko akaba ubu yabana na nyinakuru wiwe ku mutumba Rurambira muri iyo komine yavugizo. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine yavugizo. Ayo makuru nyene akamenyesha ko uwo mwigeme yapfuye anizwe n'abantu bataramenyekana. Igipolisi co ngaho ivugizo kikaba catanguye amatohoza kugira hamenyekane abakoze iryo bara. Aho nyene muri komine Vugizo hakaba haheruka gutorwa ibiziga by'abana babiri ku mutumba Gahandu hari ku wa 14 Ruhuhuma uyu mwaka. Amakuru atangwa n'abajejwe intwaro ngaho kuri uyu mutumba akaba yamenyesheje ko abo baguye mu kinogo cafyatuwemo amatafari. Abandi batatu bakaba baratowe ibiziga muri komine Nyanzarac kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Tukiri mu iyo ntara nyene mu manuko bw'igihugu, ayo Makamba abantu batatu nibo bafashwe bajanwa mu gasho k'igipolisi muri komine Mabanda hari kuri wa kabiri inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi ku mutumba Karinzi muri komine Mabanda. Injyane ziri hagati y'abapastori babiri bo mu ishengero rya Pantegote misiyoni ya Kayogoro niryo ryoba riri inyuma y'iryo hagarikwa ry'abo bantu. Ni inkuru tubaza Bonfise Niyongere.
Abantu batatu bo ku mutumba wa Kirinzi zone Kayogoro muri komine Mabanda intara ya Makamba bari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri wa kabiri igenekerezo rya 28 Ruhuhuma. Abantu bafashwe mu gihari ko baraba isakwa mu ngo zo kuri uwo mutumba harimo n'urugo rw'umupastori yitwa Migwire aheruka guhagarikwa muri ayo mabanga n'ubuyobozi bwa misiyoni ya Pantekote ya Kayogoro muri komine Mabanda. Ababa muri ako karere bo bavuga ko iryo sakwa ryari rigamije urwo rw'umupastori atacumvikana n'umwungere wa misiyoni ya Kayogoro Esron Zigama. Aho bakavuga ko iryo sakwa ryo bajya ryatunganijwe bikozwe n'umwungere wa mbere wa Pantekote ya Kayogoro muri komine Mabanda Esron Zigama arongoye iyo misiyoni inyuma y'amatati yamuhuje be n'umukenyezi wa pastori Migwire. Ivyo bikaba vyatumye uwo munega wiwe ahagarikwa mu mabanga y'ubwungere eka mbere akabuzwa no kwinjira usengero rwo gutwa Pantekote kukira misiyoni ya Kayogoro muri komine Mabanda. Abarongoye umutumba wa Karinzi nabo nyene bamenyesha ko iryo sakwa byaturutse ku ico cuka kiri hagati y'uwo mupastori n'uburongozi bwa misiyoni ya Kayogoro. Abo bahagaritswe ngo bakaba bahowe ko bashatse kubaza igituma hariko haraba isakwa mu mihana imwe imwe harimo n'umpastor abajeje ntwaro ngaho bakanemeza ko uwo mwungere wa mbere wo muri misiyoni ya Kayogoro atari ubwa mbere yirukana abapastori muri iyo cengero akongera kanababuza no kwinjira mu yandi masengero ibyo rero ngo bikaba byama byateye uruhagarara kuri uwo mutumba bagasaba ko iyo ngorane yo tore gumuti vuba kugira ntibandanye uhungabanya umutekano uwo mutumba uruganda kwa hadiwe nzamba gateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone urongo y'igipolisi mu ntara ya Makamba kugira tanga umuco kuri iyo hagarikwa ry'abantu batatu
turamanya namakuru twateguri mu gisata cy'ubutungane imanza zijanye no kugwanya ibituri kuzigiye kuzozeraburanishwa muri za sentare nkuru zikukira intara kiretse mu gisagara cya Bujumbura aho zizoguma ziburanishirizwa muri sentare igwanya ibituri iyo ni integuro yitegeko yemejwe kuri no wa mbere nina mashinga mateka ni nkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana.
Iyo minyanyuro nshasha yizwe kuri no wa mbere yerekana ko imanza zijanye n'ibiturire zizohora ziburanishwa muri sentare nkuru zikukira intara ngo izotuma ubutungane bwegera abanyagihugu ariko mu gisagara cya Bujumbura izo manza zizoguma ziburanishwa muri sentare igwanya igiturire ibyo bivugwa n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe aho avuga ko hamwe icyo gisata coshigwa muri izo sentare nkuru zisanzwe ari na nyinshi mu gisagara zoca zigabanya ububasha bwa sentare igwanya igiturire ikindi ngo nuko n'abagirizwa kujya igiturire boremera abacamanza hamwe izo manza zoburanishwa muri za sentare nkuru zo mu gisagara cya Bujumbura
mu ntara ni question de défense yo kugira ngo abo muri ku anti-corruption au niveau national bataba aribo bakeneye kuzabamanuka va et vient ariya mu ntara cyane bari mu ntara batuga va et vient niyo mpamvu bavuze bati habe iri shambura ko anti-corruption ariya mu ma TGI aho no kwegereza gutegetsa bene igihugu no kwegereza ama service ariko bacha bavuga bati mugabo muri merito kujumbura nihabe iyo chambre anti-corruption dije mu matijo muri merito kujumbura nosha kubabwira yuko muri merito kujumbura hariho ama TGI menshi ahabakuramo meri bavuga bati muri meri hariho ku anti-corruption muri meri hariho tribunal du travail muri meri hariho tribunal du commerce muri meri hariho ku administrative mugabo kibazo cyane ni kihe cyane cyane nuko kubera ko muri meri hariho amategeko menshi hakaba na ku anti-corruption ikibazo kirimo nuko ari amategeko yo muri meri bayashizemo iyi chambre anti-corruption izi chambre anti-corruption zikagiriza noneho kumera kizikora obstruction ku kazi ka ku anti-corruption muri ko murabyumva donc tuba dusa n'ababatoboreye abatoboreye umuryango aho bamwe badashaka bumva ko bariko barakurikirana cyangwa babona ko bazokurikiranwa mu bintu bijyanye no gukorakoza babona bati abantu bazobatereka rero tubazibirire hariya muri bice bimera nka za sentare zisanzwe abarundi ni hatari umushyiriyemo ahantu nk'ibi byo mu ntwe mu butungane yumva ko ku rwego ashoboye kugenda kuva hasi agenda araba agenda ashyiramo imitego kugira ngo bagutege hariya hejuru wowe ntuzogire icyo ukora donko banyure akazi ka kuri anti-corruption babihere hariya mu mategeko muri meri turabaza muri meri
Mushinga mateka Silvestre Ndikumana abo wabona ko hasohotse itegeko ryo kurikizwa mu gihugu cyose ahandi ho ngo usanga hari ko hatogwa amategeko aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro Silvestre Ndikumana akabona ko izo manza z'abagirizwa ibiturire no mu gisagara cya Bujumbura zari zikwiye guhera muri za sentare nkuru zikukira intara zikungururizwa muri sentare igwanya ibiturire
Yeni teka ujari gihe dutora amategeko ugasanga ni anti-constitutionnel. L'organisation et la compétence de cause et divino itarimo muri code turiko tuyiga andi bikunda ntibyumvikana rero ingene no ngahe gufungura twarumunije ruguru kuno ngahanya izo manza zitohera au niveau de TGI hanyuma zikunguruzwa cyo kimwe muri kuru anti-corruption twaranahariye dushika naho turaba ko eske muri kuru anti-corruption hariyo degré civil ya mbere na apel no Donc, imanza rero zihereye muri grand correction zuje zungururizwa muri chambre judiciaire de la Cour supreme ikizwagira contrée ya ya Boronji ku décentralisa donc kwegereza ubutungane abene igihugu. Yo twaje tukubwira tuti reka twa harmonize. Imanza zijanye no kugwanya igiturire zihere mu masenta ya Dorane instance hanyuma zungururizwe muri grand correction. Twebwire twashatse yuko twokura la compétence ya grand correction ngo twashatse yuko mu gihugu cyose imirasho kimwe. Ikimwashikirije uko hariho Tribunal de commerce ari Bujumbura akaba na Tribunal de travail nacyo bise bisana kubera Tribunal de commerce na Tribunal de travail ziri kuri nivo ya grand instance donc kuri iri hejuru yazo icyo naje cyuko bavuga yuko imanza zihereye mu masentare asanzwe la compétence de la grand commerce yabaye biwe none izocibwa ruguru simanza none ahari ibindi turi ni muri mbere honye cyangwa barabiri statistique imanza la grand commerce yabaye imaze guca zijanye n'igiturire nyinshi n'iz'Bujumbura.
Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro ku byo hinyanyugwa iryo tegeko rikaba ryahavuye ryemezwa n'abashinga amateka.
Gukura rero ububasha bwo kwakira imanza z'abagirizwa kurya ibiturire muri sentare idasanzwe yo kugwanya igiturire bisa ngo n'ukugabanya inguvu inzego zijejwe kugwanya igiturire. Ibi bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Paxem. Faustin Ndikumana ahanura leta ko yarikwiye guha uburyo n'inguvu zikwiye izo nzego kugira izo nzego zo kugwanya igiturire zihashe bakabuko aho kuzica intege. Umviriza Faustin Ndikumana.
Twaguma turasebera ko n'amategeko atazikundira gukurikirana abategetsi bo hejuru kandi ariko byari bitwa tutabwo niba zikomeze cyane none ubu rero baruhiye twabati batabwe ngo barafata ibyo zahoraze kurabishyira mu masentare nk'ayandi. Urumva no kuvuga yuko iyo ngendo ijyanye no kuvuga ko umukuru wari karagira urugamba rwa giturire umukuru w'igihugu naho yaragira gute ntiyurwa giturire atanze ngo zikomeye na cyane cyane mu butungane afise inzego nazo zikomera mu butungane ari kubera iki ni inzego ziba zifise uburyo n'ubuhinga bukwiye kwemera izo sentare spesiyalize nka bya z'ubudandaji zadikora nk'abantu abahinga suvuga ko uwo mu magistra wese uwo mwana w'umu magistra heje universite ngaho onyi bamuzanye ngaho muri ayo matibino ndubaze gutanga ariko arashe imanza z'amatongo canke ibiki ngo ubwo nyene ngo acashobora kuja muri izo sentare ngo agire icafashije birasaba ubuhinga bukomeye kubona rero atakubwira gutyo onyi umugango wa turi kurasubira inyuma kandi bo bibona batagishobora kubugwa bamaze gusesa kuko nicyo gitubona ko umukuru w'igihugu avuga ati nyabuna nyabuna mugabo kaburi inzego na zimwe zikora hari n'ibyerekana yuko mu bisanzwe inzego leta n'inzego ziba zitumye birahagaze biraboshe icyo gitureze n'imbere kizogwanya nyabuna abahanuzi bofasha bakumvisha yuko ahubwo izo sentare zokegeza gukomezwa zigahaga uburyo bukwiye n'ahandi ho turabona neza yuko nubwo mu byifuzo hariho ishaka ryo kugwanya igiturire bwa mu ngiro tubona ko ingingo zimwe zimwe ziriko zirafatwa wo mengo ni gihushari.
Inzamba
hajye inzamba muri ko murakurikira turabandanya namakuru twabateguriye ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu buributsa amashira hamwe yunguruza abantu kubandanya bubahiriza ingingo zigenga imiduga yunguruza abantu haba mu gisagara cha Bujumbura canke hagati mu gihugu. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu Innocent Nibizi hari mu nama yagiranye ku munsi wa kabiri n'abarongoye amashirahamwe yunguruza abantu agasaba abo bose bunguruza abantu basanzwe bafise imiduga idakwije ibiranga bisabwa n'amategeko kubyubahiriza. Kurikira Innocent Nibizi.
Ryo kwa 2 kwezi kwa mbere 2025 iyo tegeko rivuga ingene imiduga twara abantu tegerezwa muri bisi no muri minibisi zo kubimenya ariko ngo bagaruka ko iteko murarizo mu kwa 2025 mugabo cyo bagaruka ko ingingo yabyo kubera zindi ngingo ntazunza kuvuga ngo mvuga ingingo mbona zakurikizwa nshaka ko tezo kuri mu ngingo yabyo ya 5 baravuga yuko bisi cyangwa imene bizi twara abantu tezwa kuba ifite ibiyo by'uguru ingingo ya gatanu uravuga yuko bizi cyangwa imene bizi twara abantu tezwa kuba ifite ijandiko zerekana iyo bizi ko ari ishyirahamwe cyangwa atari ishyirahamwe mbere ikavuga yuko yerekana naho ikorera tegereza kuca ingingo ya gatandatu baravuga yuko imodoka yari itwara abantu mu gisagara cya Bujumbura cyane yuko itegerezwa kuba isize irangi risa n'ubururu n'igihe ari mu gisagara cya Bujumbura mu ngingo y'indi baravuga yuko imodoka itwara abantu hagati y'ibisagara zitegerezwa kuba zisize irangi ryera n'iry'umuhondo zikaba ziriko kandi n'igitegisha abantu iyo bizi cyangwa imini bizi itegerezwa gutwara izo modoka kandi zitwara abantu hagati mu gihugu zitegerezwa kuba ziriko n'icyerekana yuko iyo modoka iri mu ishyirahamwe cyangwa itari mu ishyirahamwe ikaba iriko iyerekana naho narinye ikorera ingingo y'umunani iravuga izerekeye amashyirahamwe atwara abantu imiduga y'ayo mashyirahamwe mu ngingo y'umunani iravuga yuko ategerezwa kuba ariko rogo yerekana iryo shyirahamwe iyo tuvuze rogo rero ntituvuze otokora rogo iratandukanye na otokora hama amashyirahamwe kugira ngo yemererwe muri abyo yuko bisaba ko abafite ni mu ngingo icyenda ishyirahamwe kugira ngo yemererwe ko ari ishyirahamwe koko biba rifite n'imiburi y'iburi imiduga ibiri yaje aya mategeko niyo nashaka cyacane izi ngingo nashaka tuzibukane kugira ngo umwe wese acaraba ko imiduga yiwe mu ishyirahamwe ryiwe isunze izi ngingo ubona yuko imiduga yiwe itisunze izi ngingo acagerageza kuyisunga kugira ngo murabona ko imiduga itwara abantu muri ino minsi iyo usanga isa na vere isa na rwatsi rutoto hari iyo usanga isa na john hari iyo usanga isa na rusi abyo oye muri aya mategeko dukoresha namwe byanjye
hajya inzamba mu gusozera aya makuru twabateguriye umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo Felix Antoine Tshisekedi ngo akwiye gushyira imbere inyishu idaciye mu ntambara hagati ya leta n'umuhari ugwana M23 kugira abagwanyi ba FDLR na ADF bashobore gutahukana mu bihugu byabo ibyo ni biri mu ikete abashinga amateka batowe mu ntara ya Kivu y'uburaruko bandikiye uwo mukuru w'igihugu kuri wa kabiri abashinga amateka basaba guhagarika intambara muhari M23 ugashyira ibigwanisho hasi ibiri muri iryo kete tubibaze Janvier Habarugira
abashinga amateka 17 batowe mu ntara ya Kivu y'uburaruko bamenyesha ko inyuma y'ukwihweza imvo nyamukuru z'intambara hagati ya leta n'umuhari M23 babona ko izo ntambara ziriko zirarekura ico gihugu abantu bagata izabo bakabura ubagarukirako abashinga amateka barabona ko kandi imigenderanire iguma itituka mu karere k'ibiyaga binini bivanye n'izo ntambara zo muri Kivu yo mu buraruko batewe amakenga rero n'intambara z'amoko n'ukwinubana bigira bitegwe n'ingwano kandi imibonano itari mike imaze kuba ntihagire umuti uboneka aho baravuga amasezerano yabereye i Rwanda muri Angola i Nairobi muri Kenya Addis Ababa muri Ethiopia ni Bujumbura mu Burundi aho hose ikibazo cagumyeho mu ntego yo kugarukana amahoro muri Congo abashinga amateka 17 basaba umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ihagarikwa ryihuta ry'intambara abagwanyi b'umuhari M23 nabo bashira ibigwanisho hasi buno nyene hashigwa imbere kurondera amahoro bidaciye mu ntambara hoye kubandanya hapfa abanyagihugu ataco bazira abashinga amateka batowe muri Kivu ya ruguru n'abashinga ntahe bo muri ako karere ngo bategereza gushigwamwo muri uwo mugambi wo kurondera amahoro hongere hugurugwe n'amabarabara kugira ngo ifashanyo ishikire abatejejwe izabo abashinga amateka 17 barasaba kandi umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi kwiga neza impamvu imigwi igwana y'abanyarwanda FDLR na ADF y'abaganda iri muri Congo gutyo vuba basubizwe mu bihugu vyabo bavukamwo hagaruka icizere n'imigenderanire myiza hagati y'ibihugu vya kano karere bireke kurabana ribi
urakoze Janvier Habarugira ni kuri iyo nkuru ivugwa mu karere duciye dusozera ko amakuru turako turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwakurikiye Eddie Claude Nazo ariko ndabashikiriza ndabifurize kururanirwa shimire kandi bagenza njye bafashe kuyegeranya kugira muyumve mwese mugire umugoroba mwiza mubanye no mu byanyu naho butaha.